Yeni Radyo İzmir Amerik. Radio Jude America ibagiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriyo nshuti mwese muduteza amatwi. Ifide niyo ngabo abaramutse abayikaze mu makuru yo kuri isa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kuduza amafaranga y'imfashanyo yahora ihu Burundi.
Cette année, ça a été augmenté à 65 millions de dollars bilatéral de dons.
Uyo ni ambasadeur aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, Melanie Higgins, avuga ko imfashanyo yongerejwe izokoreshwa mu kugwanya SIDA, malaria no mu gukingira abakenyezi bibungenze hamwe no mu byerekeye gutabara. Mu Burundi kandi kuri uyu wa mbere umwaka w'ishure watanguye mu gihugu, yamara ku bana barenga 1,300 ntibashoboye gutangura. Muri Nigeria abana 75 bari banyurujwe ku ishure biga ko mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu bararekuwe. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abana 75 bari banyurujwe ku ishure biga ko mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria bararekuwe. Abantu bitwaje ibigwanisho bari banyuruje abo bana b'abanyeshure mu mihana yahitwa Kaya ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda. Umuvugizi wa buramatari wa Leta ya Zamfara yatangaje ko atangwa ati yabanje kurihwa kuri abo bana 75 banyurujwe. Buramatari w'iyo ntara yarabakiye mu biro iwe amasanamu yabo bambaye impuzu z'ishure bicaye mu bisa n'icumba yariko abakiriramwo yararungikiwe abamenyesha makuru. Ku itariki zitatu y'ukwezi kw'icenda abategetsi barafashe ingingo yo kugara telefone n'imbuga ngurukana bumenyi mu gihe inteko zijeje umutekano zariko zigwanya imigwi y'inkozi zikiri. Kuva ku munsi w'Imana mu ijoro, ibinyamakuru bitari bike muri Nigeria byatangaje ko inkozi zikibi muri Leta ya Zamfara zakoze ibitero ku ikambi y'igisirikare zica abasirikare 12. Ibikorwa bya gisirikare birabandanya muri ako karere mu gihe uburyo bwo guhanahana amakuru bwugawe. Muri Nigeria kandi mu ijoro ryakeye abantu bitwaje inkoho zikomeye baraye bateye ibohero yahitwa Kaba muri Leta ya Kogi mu bumanuko bw'igihugu bafungura abanyororo barenga 260. Thomas Kamirinda arabandanye inkuru.
Abateye babanje gukoresha ibisasu biturika icyarimwe ahantu hatatu hatandukanye ku kigo cya gereza. Hakurikiyeho imirwano barasana n'abashinzwe umutekano wa gereza bari bahari, no kuvuga abasirikare 15, abapolisi 10 n'abarinzi ba gereza 10 nabo bari bafite imbunda. Guverinoma ya Nigeria yatangaje ko umusirikare umwe n'umupolisi umwe baguye muri iyo mirwano, naho abarinzi babiri ba gereza baburiwe irengero. Gereza ya Kaba yarifungiyemo abantu 294, 28 bonyine nibo batatorotse. Abandi bose 266 bajyanye n'abagabye igitero nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ya Nigeria yabitangaje, ariko ivuga ko Leta itaramenya abateye abaribo. Nubwa kabiri muri uyu mwaka abantu bitwaje intwaro batera gereza muri Nigeria. Mu kwezi kwa kane gushize niko byagenze ahitwa Oweri muri Leta ya Imo naho mu majyepfo y'igihugu. Abayiteye batwaye abafungwa barenga 1,800.
Urakoze Thomas. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken kuri uyu wa mbere araza kwishura ibibazo by'abashinga amateka bijanye no kuvana abasirikare ba Amerika muri Afghanistan. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nini nahazo.
Umushikiranganje Anthony Blinken aza kwishura ibibazo umurwi w'abashinga amateka bajejwe iby'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ejo kuwa kabiri, naho yishure iby'abakenguza amateka baraba iby'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Mu bibazo bivugwa ko Blinken aza guhatwa harimo kumenya igituma Amerika itatahukanye abanyagihugu bayo kuva igitanga isango ryo kuvana karenge muri Afghanistan, na cane cane mu kwa kane President Joe Biden akivuga ko ategerezwa kubahiriza amasezerano Donald Trump yari yaragiranye n'abatalibani. Ayo masezerano yarimo kukugira ngo intambara ihere muri Afghanistan, Amerika ibwirizwa kuvanayo abasirikare bayo bose. Abarepublikani by'umwihariko bavuga ko ibibazo vyabo biza gushimikira kukungene Biden yitwaye mu ndwi za nyuma zo kuva muri Afghanistan, abademokrate nabo bakaza ahubwo kuraba ingene Amerika yitwaye mu ntambara ya Afghanistan ku ntwaro z'abaprezida bane. Abo nabo n'abarepublikani George W. Bush na Donald Trump, hamwe n'abademokrate babiri Barack Obama na Joe Biden. Joe Biden aha akavuga ko ibikorwa vyo kuvana abasirikare biwe muri Afghanistan inyuma y'imyaka 20 byagenze neza cyane. Amatohoza akaberekana ko abenshi banyamerika bashigikiye ingingo yo kuva muri Afghanistan ariko batashimishijwe n'ingene gutahukana imice itandukanye no guhungisha abanyagihugu byagenze. Abane baguye uko ibikorwa byo kuvana abasirikare ba Amerika muri Afghanistan, gutahukana bamwe mu banyamerika bari ku butaka bw'ico gihugu no guhungisha abanyagihugu ba Afghanistan byagenze, batanguye kumvikana inyuma y'igitero cagabwe ku kibuga c'indege gecho ku murwa mukuru Kabul. Hagataho bamwe bashinga amateka ba Amerika bagirije iperereza y'igihugu kuba ritashoboye kubona ko Amerika itashe abatalibani bategerezwa guca bigarurira igihugu ubutegetsi bwa Ashraf Ghani yatwara Afghanistan ico gihe nabwo bugatembagazwa.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu vewa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kongereza amafaranga y'imfashanyo zahora ziha Burundi cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu. Melanie Harris Higgins aserukira Amerika mu Burundi yabibwiye abamenyesha bakuru inyuma y'umubonano yagiranye n'umushikiranganje wa mbere w'Uburundi Alain Guillaume Winyoni. Eroje buri kaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufite.
Umfatso ni Melanie Harris Higgins yakiriwe na Alain Guillaume Winyoni umushikiranganje wa mbere w'Uburundi ku mugwa mukuru w'utunzi Bujumbura. Baganiriye ku byerekeye imigendane ya Burundi na Leta zunze ubumwe za Amerika. Agisata kizi imbere y'ibindi Amerika itanga mu imfashanyo ni cy'amagara y'abantu ikayimaze imyaka myinshi gisahiriza. Ku mwaka yahuriyeronse Burundi amamiliyoni 50 y'amadolari y'Abanyamerika. Higgins aseruka icyo gihugu cya mbere gitunze kurusha ibindi ku isi yatangaje ko ubwo buryo bwongerejwe.
Cette année a été augmentée à 65 millions de dollars.
Uyu mwaka twayadugije kugera ku miliyoni 65 z'amadolari akabafasha mu kurwanya sida, malaria no mu kingira abakenyezi bibungenze hatibagiwe no gutabara. Higgins yanamenyesheje kandi ko igihugu cyiwe cyishimiye utwigoro twakozwe na Leta y'u Burundi mu bijyanye n'agateka kazi na muntu na cyane cyane mu kurwanya urudandazwa rw'abantu. Leta yanjye yashyigikiye cyane agateka kazi na muntu kandi mu mwaka uheze twarabonye ko Leta y'u Burundi yafashe ingingo ziboneka nk'urugero mu kurwanya urucuruzwa rw'abantu. Ibyo byarashimwe na Amerika bikabonekera muri raporo y'umwaka yasohotse ku bijyanye no kurwanya urucuruzwa rw'abantu. Niko mfatso na serukira Amerika mu Burundi yongeye ko yongera saba ko intwari ibereye yokomezwa kurusha kugira abanyamitahe b'Abanyamerika n'amasosiyete yabo bazana imitahe muri ico gihugu. Ababwiza tunga Alain Guillaume Winyoni yabahamagariye kuza gukorera mu Burundi badatevye nkuko bisigurwa na Moise Nkurunziza umuvugizi w'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere.
Nashimye ibikorwa Leta iri kurakora inzu za Amerika zikenguru cyane ibiriko birakorwa na Leta y'u Burundi ibiriko birakorwa na Kizigenza mu gisata c'intwaro ibereye haba kurwanya ibiturire. Umushikiranganji wa mbere yasavye ko igihugu c'u Burundi cifuza ko imigenderanire iba hagati y'ibihugu vyacu bibiri yoba ya migenderanire bamwe bose bakuramo inyungu ivyo bisenganyanganya. Aho rero yatumiriye abanyamitahe b'Abanyamerika kuza na imitahe yabo hano mu Burundi kugira ngo nabo babone yuko Burundi hari cyo mukamisha ko le compagnie américaine zishobore kuza gukora hano mu Burundi kugira ngo bahagire imigambi maze iyo migambi iheze igire akamaro haba ku Barundi haba no ku Banyamerika ubwabo.
Mu myaka 50 iheze Amerika y'imfashanyo zitari nk'u Burundi harimo no gushyigikira igisirikare. Buri mwaka Leta ya Amerika ironsa miliyoni 80 y'amadolari igisirikare cy'u Burundi kongera igashyigikira iyindi migambi itandukanye mu bisata byo gutabarana. Mufatso ni Higgins yatangaje akigera mu Burundi mu ntango z'umwaka ko igihugu ciwe kizonga gufata mu mugongo imigambi yashyizwe imbere na Perezida Evariste Ndayishimiye irimo gukomeza intwari ibereye uburimyi n'ubworozi kurwanya ubushomeri mu rwaruka ukuziganiriza akazoza abakozi n'ibikorwa byo kunywanisha Abarundi. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda abanyagihugu baba hafi y'ikiyaga cya Muhazi mu karere ka Gicumbi mu buraruko bw'u Rwanda bavuga ko badindijwe n'igishushanyo mbonera kigena imikoreshereze y'ubutaka bwabo cyatevye gusohoka bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko yabambuye uburenganzira bwo kuvyaza umusaruro ubutaka bwabo n'amazi y'ikiyaga cya Muhazi muri rusangi. Eric bagiri busa mu nkuru y'Idonido.
Turi mu kiyaga cya Muhazi kigabanya karere ka Gasabo mu bice by'ibyaro by'umujyi wa Kigali na karere ka Gicumbi ku Rwesero mu majyaruguru y'u Rwanda. Iki kiyaga cyateje imbere bamwe mu bahaturiye. Bwana ya Sente Muragije Imana avuka mu karere ka Gasabo akora umwuga wo kwambutsa abagenzi muri Muhazi.
Byampinduriye ubuzima cyane cyane kabisa.
Mu buhe buryo?
Ubwo bw'iterambere ryanjye ku giti cyanjye nahinduye ubuzima nyine ndi kubona ko hari icyo byamvanye ahantu hamwe binjyana hano. Sindebukubwiye ngo mfite ibi n'ibi gusa icyo mbona ni uko hari aho byankwe n'aho bingeje.
Umusaza Emmanuel Rubangura afite imyaka 63 y'amavuko kandi yavukiye ku Rwesero.
Imyumvire y'abantu b'inahangaha imyumvire y'abantu bigiyeyo ku kiyaga cya Muhazi iratandukanye. Mu iterambere ni ukuvuga ngo barajijutse kubera abantu bahura nabo. Barajijutse kubera ikiyaga ni turisme, barajijutse kubera n'abapadiri buriya nabo bagira influence ba nkuge madini, ni kuvuga ngo ubungubu saa kumi n'imwe nshofu Kigali saa kumi n'ebyiri nkandagarutse.
Kujijuka ni kimwe, kuzagendana n'iterambere ryifuzwa mu minsi iri imbere n'ikindi. Utereye amaso hakurya no hakuno y'ikiyaga cya Muhazi haboneka ibikorwa remezo by'ubukerarugendo bitangiye kuhazamuka. Ku ruhande rwa Rwesero haboneka ubutaka bwegereye umuhanda butubatse kubera ko igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyatinze gusohoka. Uretse kuba havuka n'ahatuye umusaza Rubangura n'umunyamabanga w'inama njyanama y'akagari ka Rwesero.
Ndumwe mu babibajije kugishaga imbonera y'icyambere cyo cyaranatinze. Mu gutinda kwacyo byatumye abantu basa naho bagira mu gihe bagwa mu gihirahiro. Dufite abana b'abasore kurongora byabaye ibibazo, dufite abana b'abakobwa kurongora byabaye ibibazo. Byazitije abantu kubaka, bitize abantu gushaka, bizita abantu mbese kugira ngo bakorere ibikorwa bakagombye gukora. Naho kiziye kije ntitwakibonamo.
Izi impungenge zishingiye ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka s'umwihariko w'uyu musaza. Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abantu batandukanye baturiye Muhazi ku ruhande rwa Gicumbi na Gasabo bemeza ko babwiwe ko ibice byegereye amazi byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo ku buryo hagomba kubakwa inzu zigeretse. Bwana Jean Paul Ntabara akora umwuga wo gutwara abagenzi ku igare.
Iterambere rya hano kereka wenda twubatse nibyo byaba byiza kuko batubujije kubaka usanga tuba turi mu rugo dutongana n'ababyeyi kandi bitakabaye ngombwa no gutongana n'ababyeyi.
Wari ufite amafaranga ku buryo washoboraga kuzamura?
Rwose ku buryo nashobora kuzamura inzu nkayubaka, ariko kubera ko bitemeye kubaka byagiye bitudindiza ugasanga n'amafaranga umuntu akuye mu itsinda yapfushije ubusa.
Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwizeza ko igishushanyo mbonera cyasohotse kandi ko kigiye kugezwa mu mirenge yose aho bitameze neza kikanozwa.
Ngira ngo igishushanyo mbonera cy'akarere ka Gicumbi cy'imikoreshereze y'ubutaka cyararangiye, kiri muri process zo kugira ngo kibe cyakwemewe n'inama njyanama. Arimo kubanza kukimenyekanisha no gusubira ku bagenerwabikorwa bagizemo n'uruhare mu itegurwa ryacu kugira ngo barebe icyo batangaje niba byarakozwe. Umunsi w'ejo bundi ku wa kabiri nibwo twatanze amakarita yabyo tuyahereza imirenge kugira ngo bajye kuyamanika, ariko noneho natwe duteganya ko ku wa kabiri tuzajya no kuganiriza iriya mirenge yose yo kuri Muhazi kugira ngo noneho tubereke dufatanyije n'imirenge tubereka neza bya bindi bari batangaje bagiye basaba niba koko byashyizwe mu bikorwa.
Ubu ni Bwana Anastase Nteziryayo ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere ka Gicumbi. Abavukiye bakanakurira kuri Muhazi ntibabura gukomeza kugira impungenge ko igihe basabwa kubahiriza igishushanyo mbonera bashobora kwisanga iterambere ribaheje ku butaka bwabo gakondo. Bwana Theogene Maniragaba ni papa w'abana bane, ubu ni umuzamu kuri Muhazi.
Oya ni bibi cyane, nkungiye navukiye kuri aya mazi. Ubuzima bwanjye bwose mbuzi kuri aya mazi. Papa yari umurobyi, navutse ari umurobyi. Nuko ubu ngubu ndashaje atabasha kujya mu mazi. Ariko nkanjye nakuze nanjye ndi umurobyi. Ubwo rero kumvana kuri Muhazi ukanyana mu mpinga ya ruguru nzajya kurya ifi imanutse njye kwishaka ku mazi ni ibintu bigoye cyane. Ariko byo kuba dutuye kuri aya mazi duhari tudahari. Duhari tumeze nk'abimukira. Bitewe nuko nk'ubu hano haruguru hatuye abazungu. Ubwo rero nta kuntu uzatura n'umuzungu atazazana mugenzi we kuhatura nawe.
Kubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bugakomeza kwizeza ko nubwo igishushanyo mbonera kigomba kubahirizwa uko cyateganijwe nta utazakibonamo.
Na mahoteli ibindi byo gutura ni ibisanzwe, ntago hazaba harimo ibintu bihambaye. Kugira ngo nitunaganira nibwo bazanabibona ko bimeze neza, kandi ntekereza ko byatangiye kutubahiriza amakarita agaragaza ibyo bice byose n'ibizahakorerwa. Twari twasabye imirenge ko batangira kubibaganiriza, ariko nitujyayo tuganira noneho natwe twabasuye, ntekereza ko aribwo bazabona ukuri kw'ibyo kuko ntabwo giheza umunyarwanda uwo ari we wese.
Kugeza ubu uretse abagitegereje kubona igishushanyo mbonera ngo batangire kubyaza umusaruro y'amazi y'ikiyaga cya Muhazi, abahageze mbere ku ruhande rwa Gasabo bo batangiye kukiboneraho inyungu, nk'uko bisobanurwa na Bwana Egide Hategekimana, umuyobozi wa King Fish Hotel yubatse mu nkengero za Muhazi mu murenge wa Rutunga muri Gasabo. Arasobanura icyamuteye guhindura akazi akava ku kiyaga cya Kivu.
Aya mazi navuga ko ni umugisha. Nta kantu bajya bavuga nko muri Bibiliya ngo Yesu yavuze ko azadusanga mu murwa aha ni Kigali. Ikorwa remezo urumva Kigali itandukanye n'intara, ni ibintu byinshi bishobora gukurura umuntu kuva mu ntara azi Kigali. Gisenyi naho ni ku mazi, naho hari amahoteli meza, ariko abakiriya baho ntabwo ari benshi cyane nk'abari kuri Muhazi.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'abaturage basanzwe n'abashoramari babangamiwe n'igishushanyo mbonera ku ruhande rwa Gicumbi, ariko akarere kemeza ko abarebwa n'iterambere hafi ya bose ari abafite ubutaka bwegereye ikiyaga cya Muhazi buzakorerwamo ibikorwa byiganjemo iby'ubukerarugendo. Bwemeza ko uwo bizagora afite uburenganzira bwo kuzagurisha abashoramari ku bwumvikane busesuye. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, Igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Urakoze Eric.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Igisirikare mu bihugu biri mu nzira y'amajambere mu bice bitandukanye byo ku isi, na cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika, kenshi usanga gifise uruhara ruboneka muri politiki muri ivyo bihugu. Iyo hari icuka kibi ca politiki, abasirikare barakunda kuhabonera karyo ku kwivanga muri politiki mu gutembagaza intwaro zihari bagafata ubutegetsi. Akarorero gaheruka kwigaragaza nako mu gihugu ca Gine, aho abasirikare baherutse gutembagaza intwaro ya Perezida Alpha Conde. Kubera iki akarere ka Afrika ariko karangwamwo amakudeta menshi cyane kurusha utundi turere two ku isi? Twavuganye na Atanas Karayenga, umumenyeshamakuru w'inararibonye, akongera akaba n'umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari Paris mu Bufaransa, na Professeur Denis Banshimiye Busa yigisha kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ibijanye n'intwaro y'igihugu n'abene gihugu ari Bujumbura. Professeur Denis Banshimiye Busa atangura avuga igituma igisirikare kibandanya kugira uruhara ruboneka cyane muri politiki muri Afrika.
Tugerageje kuvuga uko ibintu byifashe mu bihugu bitari bike vya Afrika. Nk'uko mwabivuze, turabona yuko uburya naho twinjiye mu ntwaro zitegerezwa kwitwa iza demokrasi, igisirikare umuntu yovuga ko kitigeze kiva neza na neza muri politiki. Aha no kwibutsa yuko imbere yuko ibihugu bitari bike, imbere y'imyaka 1990, imbere yuko ibihugu vya Afrika bitari bike bija mu ntwaro ya demokrasi, bija mu kugarageza intwaro ya demokrasi, ibihugu bitari bike vyatwagwa n'abasirikare, ariko kandi n'ibitatwagwa n'abasirikare navyo vyari bihugu bitwagwa n'abasivile, ariko abasirikare bafite uruhara runini cyane. Igihe rero haziye uku kugerageza intwaro za demokrasi, igisirikare ku ruhande rumwe wamengo kiravuye muri politike, ariko nticyigeze kivamo. Uburorero umuntu yotanga n'ubukurikira, mbega iyo umusirikare ibwirizwa shingiro rivuze yuko uburongoye igihugu ategerezwa kuba ari umusivile, hanyuma umujeneral agatanga imihoho, hanyuma akaja kwitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu, mbega vy'ukuri uyo muntu aba ari umusivile? Akandi karorero ni aho tubona abasivile bashoboye gushikira ubutegetsi, ariko tukabona baguma bakorera mu kwaha kw'igisirikare. Ni ukuvuga rero yuko muri rusangi uko kuvuga ngo nukugaruka kw'abasirikare ku butegetsi umuntu abiravye neza ahubwo yovuga yuko nubundi ataho bari baragiye neza na neza kuko bagumye bafise uruhara rukomeye cyane mu by'intwaro mu vya politike mu bihugu bitari bike vya Afrika.
Nawe Athanase ubibona gute kuri icyo kibazo?
Jewe naciye mu Gisodani, narize Gisodani, narize muri Cairo, narize mu Burundi, nariteguriye kuba umusoda. Hanyuma ikintu nibuka cyane ni uko bavuga yuko ngo twebwe abasoda abasirikare ngo nitwe dukunda igihugu gusumba abasivile, kandi bakavuga yuko ngo abasivile bama bariyenda disipline ne kandi ngo bakavuga abasivi yuko ngo bama basa n'abantu badakunda igihugu ngo abagikunda kandi bashobora kucibwa ari abasoda. Rero ako gatsima kuko wiyumvira ko umusoda ko ari wewe ujejwe igihugu kari mu nyigisho y'igisoda mu by'ukuri harya mwarimu arabivuze neza harya naho bataba bakiriwe ku ndwaro abasoda ntibaja kure cyane. Ikintu cya kabiri cyerekana yuko bataja kure cyane burya abasoda kandi mu bihugu byose tuvuga ngo ni Burundi cyane mu Rwanda cyane mu Bushinwa cyangwa muri Etazi abasoda bose igisoda mu bihugu byose gitwarwa n'abantu batemera yuko abasivili cyangwa abanyagihugu cyangwa inzego zishinze amateka n'izindi zimenya ibiriko birakorwa mu gisoda, zimenya yuko inkoho zazikuze aha n'aha n'aha, zimenya yuko abasirikare banywa imyimenyerezo aha n'aha n'aha, bakorera mu mwihishiro ukomeye cyane bivuga yuko n'amahera bakoresha nta abakenguza amateka cyangwa kazi na za media nta n'umwe ashobora kuja kubaza shebye cya major ati mbe amahera mwayakoresheje he, mwayakoresheje gute, inkoho mwaziguze hehe, abasoda banyu mwabarungise kwiga hehe, ibyo byose byamara amabanga. Bivuga yuko burya abasivile benshi mu bihugu byo muri Afurika bapfa gutwara mbwa batwara abantu bafise ubushobozi bukomeye cyane kuko inkoho zirimo amahera menshi cyane nta appel d'offre public ihaba.
Umuntu arabye mu bihugu biteye imbere kuri ibyo mwariko muravuga mfatiye kuri ibyo muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokrasi usanga igisirikare kijejwe gukingira inzego n'imbibe n'ubwigenge bw'igihugu ntikivange muri politike. Professeur Denis wavuze ko urabye nk'ibihugu biri mu nzu y'amajambere na Afrika bigoye kubera igisirikare kisa n'ikitigeze kiva mu nzego za politike, nikihe umubona cokogwa kugira ngo igisirikare kimere nko muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokrasi?
Ubwa mbere kugira ngo hagire igikogwa umuntu yovuga ingene abanyafrika bonyine ubwabo basanzwe babona ubutegetsi bwa politike muri Afrika gushika uyu munsi, ubutegetsi bwa politike babubona yuko ari ubutegetsi bushingiye ku nguvu, nukuvuga force physique, nukuvuga uwo muntu afise nguvu niwe afise ubutegetsi. Iki rero biravye neza mu bihugu biteye imbere mu vya demokrasi mu bihugu vy'Uburaya na Amerika, urabona yuko nabo aho gushingiza ubutegetsi bwa politike ku nguvu nabo babushingiza ku mategeko. Iki rero kiratandukanye cyane kuko muri Afrika uko kumenyera yuko ubutegetsi ya butegetsi ari ubwo umuntu afise nguvu bica bituma biha abasirikare kibanza cya mbere mu byo gutegeka gushika ubu iyo habaye kudeta hanyuma akaba ari igisirikare gifata ubutegetsi abantu benshi babyakira kandi ibintu bisanzwe kandi mu bisanzwe byategezwa kwakirwa yuko ari ibintu bidasanzwe.
Ku bwanyu Athanase muhavuga iki kuri icyo kibazo?
Jambara yuko mu by'ukuri nk'uko profesa abivuze abantu baramenyereye yuko hatwara ingufu. Narigeze kugira ikiganiro na president Ndadaye imbere yuko atogwa muri icyo kiganiro yavuze ati ninatogwa ninatsinze amatora ndakurahiye nta butegetsi buzaba bugifatwa biciye mu makudeta emwe yagiye hakiri kare kuko nk'uko profesora yabivuze abantu bamenyereye yuko udafise inguvu inguvu y'inkoho z'inkoho nivyo ariko n'inguvu z'ubwoko abantu bafise ubwoko mwinshi w'ubwoko abateye imbere bibaza yuko ngo gutwarwa n'abatsinze mu matora mugabo bakagucura bufunira buhoro ngo nivyo bakabona yuko ngo majorite itezo kwama ari ifite ijambo izo nguvu zica mu buryo bwinshi hari n'abandi bacisha inguvu mu matungo ufite amahera menshi muri banki ukagira uti jewe nije gusisha inguvu zo gutwara ibindi bigaca mu buryo bwinshi. Rero ndakubwire yuko mu by'ukuri aho gatsima kuko bacisha mu nguvu inguvu nyinshi zikazova mu bantu batumvise yuko umunyagihugu wese uwo ari we wese aba muto aba amugaye abagwaye aba ari umuntu w'imbaraga nke afise uburenganzira bungana n'abandi banyagihugu bose, kandi afise uburenganzira ntakugwa ko ukubwira ati jewe nshaka uwundwara ari uyu. Tudashize kuri icyo cyiyumviro yuko ari abasoda, ari abasivili, ari abanyamahera, ari abashaka gukoresha ubwoko, ari abashaka gukoresha izindi ngufu zose zishoboka, bumve bamenye yuko dutegerezwa kubaha iteka n'ibanga ry'umunyagihugu uwo ari we wese. Agira ati jewe ntoye naka, kandi mumwubahirize. Aho niho amakudeta azobaheza, ariko bibandanije uko ni ukuri ingufu z'igisota zizokwama zica imbere ingufu z'igisivile, kandi noneho abasivili n'abasoda usanga bafite uruhara mu hamwe mu gutabagaza igihugu. Je nibuka amadiskuru amajambo yamavugwa kudeta yihabaye, na hamwe n'abakiri bato ntibiyibuka ibyavuzwe kuri Micombero atombowe, ibyavuzwe kuri Bagaza akombowe, ibyavuzwe Muyoyewe yaratsinzwe ku matora. Ariko kenshi na kenshi abasoda bama baza bigira ngo n'abamarayika ngo bazi byose bashoboye byose, hanyuma ugasanga n'ukuri imyaka ikurika yabagoye nabone ko nuko bimeze.
Mfatiye nko ku Karerero biheruka kuba kudeta iheruka kuba muri Gine, uko mwari ko murabivuga abasirikare Mamadi Dumbuya yayoboye iyo kudeta avuga ko icatumye bafata iyo ngingo bwari ubukene bw'abanyagihugu, na cyane cyane mu bakiri bato na ruswa, bavuga ko ngo byari byimonogoje mu gihugu. Professor Denis yari karavuga atanazi ko abo bagize ayo makudeta baza bafatiye ku byo bavuga ko ibintu biba byayanzaye mu gihugu, haba hari iyo ruswa, ubukene, abantu batabona iyo baja bakaza bigira ko aribo bafise izo nyishu, yamara kenshi bashitse ku butegetsi bakamara kumviriza ingene buryoshe biragora kugira bahave. Kubona nko mu mabarabara ya Conakry igihe bariko batembera bagize kudeta, ugwaruka ruza kubasanganira n'ibintu bidasanzwe, nikihe mwe mubona cokogwa kugira ngo ibintu ntibigume muri ubwo buryo, aho intwaro ziba zigisivile zihari kumbura abo basirikare babona ko zageze ahantu abanyagihugu batakiziyumvamwo, batakizere, bakizivitiye, bakabonera ko kandi ryo kukuza nabo badakora ibyo bemeye kurushiriza kugira bahakoye ko abanyagihugu.
Murumva ubu vyitwa yuko ibihugu bitari bike vyo muri Afrika vyagiye muri intwaro ya demokrasi, ni ukuvuga abarongozi cyo kimwe n'abaserukira abenegihugu, tuvuge mu nama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, abo bahatira kuko batowe. Ni nk'uko mu Gifaransa twavuga yuko bagirana kontra, bagirana amasezerano hagati yabo n'abenegihugu bifatiye ku migabo n'imigambi baba babashikirije bazobarangurira. Muri icyo gihe bisigura yuko baba bahaye umwizero abenegihugu muri iyo migambi, bakavuga bati mwebwe muzoheza mumeregwe neza. Ariko rero uko abatari bake mu bashakashatsi bagiye baravyerekana, naho hari abategetsi baboneka biciye mu matora, uretse ko n'atari yake dusanga hari amatora atarayo kumugaragara ataraya demokrasi nk'uko vyategerezwa, dusanga abo bategetsi gusa baboneka biciye mu matora, mugabo ingendo ari ya yindi ya kera y'ababandi bashaka ku butegetsi bidaciye mu matora. Ni ukuvuga mu bihugu bitari bike vya Afrika, nuko nabivuze ubutegetsi bushingiye ku nguvu, uzosanga ubutegetsi bwubakiye ku guteza imbere no gukiza abiwabo n'abategetsi abo, nkuko yareka bivuga atanazi nabo musangiye umuryango, abo musangiye intara, abo musangiye ubwoko, abo musangiye amadini mu bihugu usanga hakaze mwindiyane z'amadini, ivyo navyo bigatera ishavu n'inzigo abandi. Uzosanga ubutegetsi bushingiye ku kwegeranya amatungo, ndetse hakaba n'ukwitiranya amatungo ya leta n'ay'abarongoye igihugu. Uzosanga ubutegetsi burangwa no kwigungira ku butegetsi cumire de fonctionne, cyane cyane ku bintu bijyanye n'umukuru w'igihugu, aho ucusanga mengo ikintu cyose atari wavuze ijambo rya nyuma ntigishoboka, n'iby'umufaransa yitse presidentialisme monocentre. Ivyo kandi bigaca bituma nk'umukuru w'igihugu agerageza kwerekana ko atari we, ata wundi muntu yoshobora kurongora igihugu. Ivyo rero vyose birashavuza abari bafise umwizero yuko mu vyukuri igihugu cyari kigiye kurongorwa neza, ivyo vyiza ntibabibagirire. Aho rero niho hashobora guca havyuka amashavu ashobora gutuma ca gisirikare kigaruka, mugabo kikagaruka nacyo nyene atari kuvuga ngo nuko aricyo kibishoboye gusa, ahubwo kikagaruka kubera aricyo gifise inguvu z'ugushobora kugira ayo makudeta. Ikindi
Nshuti muduteze amatwi ahani yo dusoreje makuru yacu kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Facilite Behu, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo yabafashije kuyakurikira. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.